Murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi radio ijwi ry'Amerika irumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Nshuti muduteze amatwi, mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze muri aya makuru yo muri uyu mwanya. Mu Burundi ikiro cy'isukari kikubye inshuro zirenga ebyiri, cyavuye ku mafaranga 3,300 kigera ku mafaranga 8,000.
Idosa cy'ikiro cy'isukari yo kandi ibona ni ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu tumutume ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemo bw'amakaye, isukari agiye kubura burundu, umuntu atsoyinywa asaba moteri yifise.
Biteye impungenge rero abaturage, nk'uko uyu muturage wo mu mujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi, yabitubwiye. Intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nama muri Angola, batandukana ntacyo bashyizeho umukono. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwicanyi yari agiye kwivugana Donald Trump ejo, Donald Trump wahoze ari perezida wa Repubulika. Naho mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, Abanyapalestina barashinja Isirayeli guhitana abasivili 16 mu ntara ya Gaza. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye, mugume hafi, ni mu kanya. Amakuru yo hirya no hino tuyahere mu ntambara yo muri Ukraine. Uburusiya bwimuye abaturage babwo kuva bubakura rero mu bice by'intare ya Kursk iri ku mupaka wa Ukraine. Fidel Niyongabo aratubwira impamvu yabyo muri iyi nkuru.
Icyo gikogwa kibaye hafi y'indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, bisa n'uko Burusiya uriko bukora ibitero byo gusubira kwigarurira iyo ntara. Batangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye byari byafashwe na Ukraine. Abategetsi b'u Rusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice bya Lviv na Kramatorsk biri ku birometero 15 ku rubibi Rusiya buhana na Ukraine kuhava. Buramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirnov yabitangaje kuri urubuga Telegram. Yamara Alexei Smirnov ntiyabuze igitigiri cy'abazokugwa mu bisagara byegereye urubibe na Ukraine. Hari ibisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye kuri urwo rubibe. Abantu barenga 150,000 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'8. Inteko za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'u Burusiya, zifata ibisagara bito bito bitari bike.
Radio ijwi ry'Amerika. Indege z'intambara za Isirayeli zahitanye abantu 16 uyu munsi mu gitondo cya kare mu ntara ya Gaza. Abategetsi ba Palestina bavuga ko ari abasivili. Fidel Niyongabo.
Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyasambuye ibikoho 20 birasa rokete byo mu gihe Hezbollah n'ibibanza bya gisirikare by'uwo mugwi mu bumanuko bwa Libani. Ibitero byakozwe mu ntara ya Gaza byasambuye inyubakwa iri mu ikambi y'impunzi yahitwa Nuseitar hagati mu ntara ya Gaza. Yahitanye abantu batari munsi ya 10, abandi 13 barakomereka, abandi bantu 6 bishwe mu kindi gitero cya Israel mu ntara ya Gaza, harimo abapasitori 4 n'abana 2. Uyu munsi kandi igisirikare cya Israel cyatangaje ko mu gitondo cyo kumunsi w'Imana rokete zigera kuri 40 zarashwe ziturutse muri Liban zigana intara ya Galile yo mu buraruko bw'igihugu cya Israel. Zaguye mu gice kiri mu buraruko bw'intara ya Golan. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi w'Imana yatangaje ko ibintu bitifashe neza ku rubibi hagati ya Israel na Libani. Abantu 2,000 baba ku rubibi hagati y'ibihugu byombi baravuye mu byabo. Netanyahu yavuze ko ibintu bidashobora kubandanya uko biri muri iki gihe. Yavuze ko abategetsi ba Israel bazokora ibishoboka byose kugira bagarukane abanyagihugu bavuye mu byabo mu ngo zabo.
Ijwi ry'Amerika y'amakuru tuyakomereza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Joe Biden kuri uyu wa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ikeneye izindi ngufu Secret Service ni ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, Vice President wa Republika, abayoboye igihugu n'imiryango yabo bose. President Biden rero yayivuze ibingibi nyuma yuko undi mwicanyi yaragiye kwivugana Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu ubakaba ari kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo muri uyu mwaka. Fidel Niyongabo.
President Joe Biden yabitangaje nyuma yuko ibintu biboneka ko ari umugambi wo kugandagura Donald Trump yahoze ari president uteshererejwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru imbere yuko yinjira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One. President Biden yashimiye Imana kubona Trump atacyo yabaye. President Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungera umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza. Yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ibyo bakeneye. Yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari. Abajejwe gukingira umutekano wa President Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara ca West Palm Beach muri leta ya Florida ku munsi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI vyatangaje ko biriko biratohoza ivyabaye nk'igeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi wo kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma yuko Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara cya Butler muri leta ya Pennsylvania.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru muyasanga no ku mbuga zacu zose, imbuga nkoranyambaga kuri VOA radio yacu, by'umwihariko kuri YouTube na Facebook. Muyasanga kandi igihe icyo ari cyo cyose no kuri wa3@ radio yacu voa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari atujyanye mu Burundi, aho uruganda rwa leta rukora isukari Sosumo rwazamuye igiciro. Ikiro kimwe cy'isukari cyaguraga amafaranga 3,300 kugeza ubu uburere cyuriye cyane kigera ku mafaranga 8,000. Abaturage babyakiriye nabi. Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru irambuye.
Kuno w'Imana ku mugoroba n'itangazo ry'ihinguriro Sosumo rihingura isukari ryasohoka rimenyesha Abarundi ko ibiciro byahindutse haba ku baguzi no ku badandaza. Kilogarama imwe yahora igurwa amafaranga y'amarundi 3,300 yadugijwe ishyirwa ku mafaranga 8,000. Isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye, kuva ku bana gushika ku basaza. Isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate, amandazi n'imitobe itandukanye, ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu. Bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa misi yose bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko abaduza ibyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza Abarundi. Benshi ntibabona uko bagiye kubigenza muri kino gihe abana batanguye ishuri.
Idosa cy'iciro cy'isukari yo kandi ayibona ni ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu tumukene ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemo bw'amakaye. Isukari agiye kubura burundu umuntu azayinywa, azabara umuntu kubera yifise.
Nuvuga ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu ari we wese.
Leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu.
Muri Sosumo bavuga ko kuduza isukari ahanini vyatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze vyaduze ku rugero runini cyane. Aloyse Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'u Burundi iduga igiciro.
Twisunze hanini bwa mbere itegeko nshikiranganje ordonance yahaye uburenganzira Abarundi bose bifuza kudandaza isukari bashobora kuyidandaza bayikuye hanze. Muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguyeko, hanyuma ku byerekeye Sosumo yuko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora. Yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere ni uko twebwe mu ishyirahamwe Sosumo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze, haba ku isoko mpuzamakungu canke kwisoko byo ngahi wacu.
Noel Nkurunziza umunyamanga mukuru wa Abuko ishira hamwe ry'abaguzi mu Burundi avuga ko iyo mvugo y'urongoye sosimo idafashe namba.
Ubwa mbere rero ni iduba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza, ikindi kandi nuko ari iduba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi sosumo canke inzego za leta. Tuyoza yuko izafisi intumbero zimwe n'abadandaza uko leta zirakutunganiriza bose, ariko umudandaza yirondera inyungu gusa. Ariko bituma tutibaza yuko kuja gushya ku rugezo rw'abandi ababigenga badandaza nta kuna kumwe zo kumvikana.
Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise icyo basaba leta.
Kuno ndabibona no kuri leta ya ukuntu ibikira n'amaboribori isukari kaboneka ku biciro n'amaboribori nk'ibihumbi bitanu tw'ibihumbi munani ni cyinshi cyane.
Leta icyo twayisaba ni uko yadufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko bashobora kubaho.
Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro, akayisaba nyabona gushyira imbere ineza y'abanyagihugu bayo.
Cyo twa twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'abarundi, ku neza y'abaguzi, cyo giciro bahize bagisubiremwo leta igira kigoro ntiyishinge kujya guhitaganwa n'abagwiza tunga bigenga, kuko umuntu mbere ya leta sico kimwe na cyane cyane k'ibyuma bya sosumo no kwaho kwa sosumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'abarundi bose.
Ishyirahamwe sosimo riri mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushyira uburengero ku rubibi Burundi buhana na Tanzania, ni ku birometero 160 by'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1982 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza, kugira ririmo ibikaju ryongere ribihinguremo isukari ribone kuyidandaza. Iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifite intumbero zine: kurosa isukari ihagije Abarundi, guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, guha akazi abanyagihugu muri ako karere, be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, turacyari mu biyaga bigari. Intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira muri Angola kuwa gatandatu n'ejo ku cyumweru, ariko inama yabo yarangiye badashyize umukono ku byo bagezeho. Ibindi Venuste Nshimiyimana.
Amakuru Ijwi rya Amerika ikesha begereye umuhuza ariwe Angola aremeza ko impuguke z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General de Brigade Jean Paul Nyirubutama ku ruhande rw'u Rwanda na General Major Christian Daiwer bemeje raporo y'ibyavugiwe mu nama yabereye i Rubavu mu mpera z'ukwezi kwa munani ku itariki ya 30. Impande zombi zari zumvikanye ko umutwe urwanya leta y'u Rwanda ukorera muri Kongo FDL ugomba kwamburwa intwaro imburwa Burundu, u Rwanda narwo rukavanaho ingamba zafashwe zo kwirinda. Amakuru dukesha abegereye umuhuza akomeza avuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Therese Kayikwamba Wagner yagaragaje ko igihugu cye gifite ibyo kinenga kuri iyo gahunda. Muri raporo ya nyuma handitse ko u Rwanda rwemera raporo y'impuguke yose, ariko ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo igifite ibyo yinengaho. Ikindi batubwiye ni uko hari intumwa za M23 zagiye muri Angola kuva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani kugeza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9, bagasuzumira hamwe uko ihagarikwa ry'imirwano ryakubahirizwa. Mu nama y'u Rwanda, u Rwanda rwavuze ko rushyigikiye ko habaho imishyikirano itaziguye hagati ya Congo n'umutwe wa M23, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavuze ko itazemera imishyikirano na M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner yatangarije muri iyo nama ko leta ye idafite gusa iby'inenga kuri raporo y'impuguke, ko ahubwo itayemera yose. Kongo kandi yavuze ko idashaka inama y'impuguke yagombaga kuzabera i Rwanda ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 kugeza ku itariki ya 1 z'ukwakira. Inama yarigamije gutegura gahunda y'ibikorwa byo kwambura intwaro FDL no gukuraho gahunda zo kwirinda zashyizweho n'u Rwanda.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi b'impunzi bari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sanje ni mu ntara ya Kivu barasaba HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi kuborohereza gutahuka vuba kugira ngo abana babo babashe kujya mu ishuri ku gihe. Ibindi tubibaze umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Zimwe muri izi mpunzi ziri muri izi nkambi zavuganye n'ijwi rya Amerika zivuga yuko hari izifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irenga iri batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga kw'abana b'Abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye Uvira zijya Bukavu, abandi nabo ubasanga muri za restaurant no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya Mapasa yari igiye Bukavu basabiriza.
Kandi no turasaba badutana ndabwa gusa bakadutekerera ngaho mu nkambi ama tujye kwiga tureke ibi bintu byo kuja turaherera dusegereza mu barabara kubera ino inzara ni igituma tuja ngaho dusega turasesengeza turatana mu ngambi tukagura gafu tugasarangira twese atuko basaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu mugenda kudusabira badutahane amarero tujye kwiga turebe igihugu gusegereza mu barabara.
Shimimana Floribert ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, amaze umwaka wose muri iyi nkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza. Amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi.
Twe turasaba leta y'u Burundi ihungure tujane abana mu mashuri n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikishe abana mu mashuri baze kwiga.
Ikitegetsa Nyesi na Neziya Ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza ariko bamaze umwaka urenga muri Kongo batiga. Bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhohoterwa iyo birirwa basabiriza.
Icyo bundi bafashe umwana angana ukunyamukura bya Frambe umuntu w'umugabo kubera gusega, abandi bana barazimirira iyo onye
ibibazo nyene cy'inzara no kurara hasi ntitugiraho turara. Twebwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara heraba hageze yaho tujya turahiga ahantu tuza gutsingera abagiye guhiga gasombe babakubitirayo bakabakorera bya Furamba abantu baba mama. None twebwe twisabira yuko mwodusabira bakadutahana muhiri wacu bakadushirira abana mu mashuri.
Bamwe mu mashyirahamwe yigenga yo muri Uvira yandikisha ishyirahamwe ryarona gita impunzi rya HCR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi mpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange kuko ziteza akavuyo muri Uvira. Gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucuke buri mu nkambi z'agateganyo hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Murongwe Abarundi barenga 600 kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'Abarundi. Bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo.
Buri munsi baratonda ku mugoroba kugera ku wundi mugoroba usanga bakira guhera mu gatondo ku mugoroba basega abantu
mbabwinda bavuga hehe nayo
aha kuri Rompwe Murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu ku mabarabara n'akazi ku kugenda barasega nta kindi kintu bako. Ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo.
Izi nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ziri muri teritwari ya Uvira zirimo impunzi z'Abarundi zirenga 5,000 nta mashuri azibamo. Amashuri yigamo abana b'impunzi z'Abarundi aba mu nkambi ya Rusenda na Murongwe ziri muri teritwari ya Fizi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanyiza impunzi mu nkambi za Murongwe ahari amashuri ari ugukega cya Tanganyika cyari tuzuye gifunga umuhanda. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve mu biyaga bigari tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkuru twahereyeho ivuga nyine ukuntu uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump yongeye kurusimbuka bwa kabiri mu gihe cy'amezi abiri. Ejo rero umuntu yaragiye kumurasa. Polisi itangaza ko uwabigerageje yitwa Ryan Wesley Routh, afite imyaka 58 y'amavuko, yatawe muri yombi. Uyu munsi umushinjacyaha yamugejeje bwa mbere mu rukiko kugira ngo umucamanza amusomere ibyo ashinjwa. Ni ibyaha bibiri: gutunga imbunda atabifitiye uruhushya no gutunga imbunda itagira nimero iyiranga. Abayobozi b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaganiye kure iki gitero kuri Trump. Inkuru y'Ijwi rya Amerika twasemuriwe na Temisokle Mutijima.
Mwitangazo yasohoye ku mugoroba w'iki cyumweru, Perezida Biden yongeye gushimangira ubutumwa yari yatanze nyuma y'irasa ryo mu kwa karindwi ryahushije Trump rikamukomeretsa ku gutwi. Umukuru wa Amerika yagize ati: "Nkuko nabivuze kenshi, nta mwanya urugomo rushingiye kuri politiki cyangwa se urwarijwe rwose rufite mu gihugu cyacu. Kandi nategetse itsinda ryanjye gukomeza gukora ibishoboka ngo urwego Secret Service rugira mikoro yose ashoboka, ubushobozi n'ingamba zikwiye z'uburinzi kugira ngo uwahoze ari perezida akomeze kugira umutekano." Nyuma gato, Vice Perezida Kamala Harris nawe yanditse ku mbuga nkoranyambaga agira ati: "Urugomo nta mwanya rufite muri Amerika." Mbere yaho, mu itangazo rihuriweho bari boherereje abanyamakuru nyuma y'igihe kitageze ku isaha bashinzwe kwamamaza Trump batangaje ibyo kongera kugerageza kumwivugana, Perezida Joe Biden na Vice Perezida Kamala Harris bavuze ko barimo kumenyeshwa uko byifashe kandi ko batewe ihumure no kumva ko ubatekanye. Iyi bayi inshuro ya kabiri mu gihe kitageze ku mezi atatu uyu wahoze ari Perezida wa Amerika asimbuka urupfu. Abategetsi bavuze ko Trump atigeze akomeretswa ndetse ko uwashakaga kumurasa yabonywe n'abashinzwe umutekano w'uyu wahoze ari Perezida bakamurasaho. Ibinyamakuru byinshi by'imbere mu gihugu birimo ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press, The New York Times na Fox News byavuze ko abashinzwe umutekano bitavuze amazina babibwiye ko ukekwaho gushaka kwica Trump ari Ryan Wesley Ruth w'imyaka 58, uyu akaba akomoka muri leta ya Hawaii. Ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nabwo Trump yararusimbutse ubwo umwicanyi yamurasagaho ari muri mitingi i Butler ho muri leta ya Pennsylvania yari mitambuka kuri televiziyo. Uyu mwicanyi yamukomerekeje ku gutwi ndetse yivugana umugabo wari waje muri mitingi wari uhagaze inyuma ya Trump. Nyuma y'iminsi mike ibyo bibaye, Bwana Trump yemeye kumugaragaro guserukira ishyaka ry'abarepublikani nka kandida perezida. Kuri uku kongera kugerageza kwicwa, urwego rwa Leta ya Amerika rushinzwe ubugenzacyaha FBI ruyoboye iperereza ku kirego cya mbere rwasobanuye ko ibi bigaragara nk'umugambi wo gushaka kwica. Ibituma uru rwego rwinjira mu iperereza rya kabiri ku gushaka kuvutsa ubuzima Trump. Umukuru wa polisi i West Palm Beach yavuze ko ukekwa yirutse ahunga agati imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 icometseho indebakure jimeri, kamera n'udukapu tubiri. Nyuma polisi yaje kumufata ubwo yari ku muhanda munini yihuta agana mu karere gaturanye naho ibyo byabereye. Rick Bradshaw, umukuru wa polisi muri Palm Beach, yavuze ko umukozi w'urwego Secret Service rushinzwe umutekano w'abaperezida ba Amerika wari ku kibuga yakoze akazi gakomeye. Yagize ati: "Icyo bakora nuko baba bafite ushinzwe umutekano ugenda imbere h'umwobo umwe mbere y'uwo perezida agezeho. Uwo rero yabashije kurabukuye umututu w'imbunda uri mu ruzitiro, ako kanya ahita atangira kurasa kuri uwo muntu, aribwo uwo nawe yahise afumya amariruka." Kugeza ku mugoroba w'iki cyumweru, ntacyo Trump yari yagatangarije ku rubuga nkoranyambaga rwe ku byerekeranye n'uko kongera kugerageza kumwica. Icyakora mu butumwa bwa email yoherereje abamushyigikiye, yagize ati: "Hafi yaho narindi humvikanye urusaku rw'amasasu, ariko mbere y'uko ibihuha bitangira gukwira ntagaruriro, ndashaka ko mwumva ibi, ndatekanye kandi meze neza." Hamwe n'ibyo, uko umuseke utambitse n'ibibazo bikomeza kwibazwa ni byinshi ku byerekeranye n'ingaruka ibyabaye bizagira ku matora, byamaze kugaragara ko atari isobanura mu gihe Amerika isatira kwa 11. Trump ntaratangaza impinduka izo arizo zose kuri gahunda ye y'ikiganiro ateganya gukorera ku rubuga rwa X ku mugoroba w'uyu wa mbere, aho azakuba ari mu rugo rwe i Mar-a-Lago muri leta ya Florida. Icyo kikaba cyerekeranye no gutangiza urubuga rw'ifaranga koranabuhanga rw'abahungu be. Hagati aho, itsinda ry'abategetsi bo mu nteko nshingamategeko rihuriho n'amashyaka yombi riperereza ku gikorwa cyo kugerageza kwica Trump cyo mu kwa karindwi ryatangaje ko ryasabye urwego Secret Service rushinzwe umutekano w'abaperezida ba Amerika n'abahoze ari bo kurigezaho raporo y'ibyabaye kuri iki cyumweru.
Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashakashatsi mu bya politiki bavuga ko abagore bashobora kuzatora umukuru w'igihugu babogamiye cyane cyane kuri Vice President Kamala Harris, kandida w'ishyaka ry'abademokrate, naho abagabo babogamiye ahanini kuri kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump. Mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibirebana n'aya matora yo muri uyu mwaka, turebere hamwe uko kwinjira mu matora kwa Kamala Harris byaciye urwobo bwangu hagati y'abashobora gutora b'abagabo n'abagore. Kuva mu 1984 abagore bajya gutora bahora biyongera muri buri tora rya Perezida wa Repubulika kurusha iryari banjirije. Abashakashatsi bavuga kandi ko abagore batora abademokrate ahanini kurusha uko baha amajwi abarepublikani. Kwinjira mu matora bitunguranye kwa Vice Perezida Kamala Harris bisa n'ibyabashyuhije nanone kurushaho. Erwin Covey ni umwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusesenguzi mu by'amatora gitangaza icyegeranyo cyitwa The Cook Political Report. Iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Arlington muri leta ya Virginia mu nkengero za hafi cyane ya Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
We have seen a pretty significant shift
babonye impinduka zikomeye mu byiciro bitandukanye by'abaturage, by'umwihariko mu bagore bashobora kuzaha amajwi umudemokrate uri kuri nomero ya mbere kuri tike kurusha uko bari bameze igihe kandida yari Biden. Abiraburakazi nibo bashobora kuzatora cyane Harris, ndetse nabo mu bwoko bita Hispanic bafite inkomoko muri Amerika y'Epfo bagaragara ko bamushyigikiye bo hamwe n'abafite amashuri. Muri ibyo byiciro by'abagore niho impinduka zituruka by'ukuri.
Mu bari n'abategarugori bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora, ibipimo bya politiki byose byerekana ko Kamala Harris arusha Trump amajwi ari hagati y'9% na 13%. Paul Maslein ni umuhanga wo mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ibipimo bya politiki cyitwa FM3, gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California.
She gained a lot of younger women who independence.
Yungutse abagore bakiri bato benshi mu badafite ishyaka, barimo n'abadafite ishyaka babogamiyeho bari munsi y'imyaka 50 y'amavuko. Muri bo cyane cyane ariko abafite munsi y'imyaka 40, kandidatire ye yarabahagurukije pe.
Who really got excited by her candidacy.
Abagore b'abazungukazi bagize uruhare runini mu nsinzi ya Trump mu matora yo mu 2016. Barongiye bamuha amajwi nanone menshi mu matora yo mu 2020, ariko yarayatsinzwe. Muri aya matora yo muri uyu mwaka, ibipimo bya politiki byo muri iyi minsi byerekana noneho ko we na Kamala Harris begeranye cyane mu majwi y'aba bagore b'abazungukazi. Bivuze rero ko Trump yatakaje benshi bashyigikira Kamala Harris. Ku birebana n'abagabo n'abasore bageze mu kigero cyo gutora, ahaho Trump niwe uzi imbere cyane, by'umwihariko mu bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'uw'2012 bita Generation Z cyangwa Gen Z, nanone bakunze kwita Zoomers kubera ko bakurikira cyane imbuga nkoranyambaga. David McLennan ni umuhanga mu by'ibipimo bya politiki mu ishuri rikuru ryigenga ryitwa Meredith College ryo mu mujyi wa Raleigh, umurwa mukuru wa leta ya North Carolina, ryigamo abakobwa n'abagore gusa. McLennan asobanura ko abagabo benshi cyane bari munsi y'imyaka 27 y'amavuko babogamiye kuri Trump kubera imyemerere yabo bafite ku bagore.
There has been an increase in terms of the admiration of
abasore bo mu kigero cya Gen Z, n'abantu biyemera, birata cyane kandi basuzugura. Biyumvisha ko abagore badashobora gufata ibyemezo bikaze nko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba igiye mu ntambara cyangwa mu gihe yaba ihuye n'ikindi kibazo gikomeye cyane ku isi. Ntibemera ko abagore bashobora kuba intarumikwa cyangwa ko bashobora kugira ubushishozi n'ubutwari mu bihe bitoroshye.
Ubusanzwe abagore nibo batora ari benshi kurusha abagabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nubwo bimeze gutya bwose, abakandida bombi Harris na Trump ntawe ugaragara muri iki gihe ko asigundi muri rusange mu bipimo bya politiki bigenda bisohoka muri iyi minsi. Baregeranye cyane mu majwi ku buryo ntawe ugaragara ko ari we uzatsinda ku itariki ya 5/11 gutaha. Aha ngaha niho dushoreje aya makuru yo muri uyu mugoroba. Mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, murakaramuka.